Emwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 ibice bitatu muri kumwe nanje Fidel Yongabo uyu numwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiyaga Tanganyika kivuga ko kimaze imyaka irenga imiliyoni 12 n'imimburiburi kibayeho ni kimwe mu biyaga binini bya kumugabane wa Afrika kigira kabiri inyuma y'ikiyaga Victoria. Ikiyaga Tanganyika gifite ibirometero kwadrato 32,606. Ibihugu bine nivyo bisanga ico kiyaga navyo ni Burundi, Republika ya Demokrasi ya Kongo, Tanzania na Zambia. Tanganyika ifise uburebure bw'ibirometero 650. Imvura nyinshi igwa bivuye kukononekara kw'ibidukikije no guhungabana kw'ikirere vyatumye amazi y'ikiyaga Tanganyika arenga imbibe zaco aratera ibice vyegereye ico kiyaga. Mu Burundi abanyagihugu mu ntara ya Rumonge bashatse gutangaza ko barajwe ishinga n'ikibazo c'amazi ya Tanganyika ashobora gusubira kubabangamira kuko abandanya kuduga kubera imvura nyinshi igumigwa. Naho abasanzwe barateshejwe ivyabo n'amazi ya Tanganyika mu myaka iheze bavuga ko babayeho nabi bitewe n'imvura nyinshi. Dutega amatwi mugenzi wacu Thierive Ndayishimiye kubindi kuri ico kibazo.
Uno musasa Tanganyika rero kiriko kiduga amazi ari kaduga mu murindi teye ubwoba. Teye ubwoba cyane gusumba n'izo zindi zose. Ko twumva none ejo babene igihugu bari mu bice tuvuga yo.
Uwo ni umuyobozi mwishikira mu biro bya Buramatari w'Intara ya Rumonge Abudure Niyanyi bagira. Kuri mikoro z'abakunzi b'Ijwi rya Amerika amenyesha ko kubera imvura nyinshi n'inzuzi zisuka mu kiyaga cya Tanganyika na cane cane ahegereye iyo ntara byibonekeza ko amazi arushirizaho kuduga.
Kubera imvura yaguye nyinshi, inzuzi zikuzura, izo nazo zisesa mu kiyaga cya Tanganyika. Uno musasa Tanganyika rero kiriko kiduga amazi ari kaduga mu murindi teye ubwoba. Ejo babene igihugu bari mu bice tuvuga yuko ibice tubona yuko byobangamigwa muzo Tanganyika. Mbega bazoja icokogwa n'iki hakiri kare kugira ngo dutabareze babene igihugu. Mbega birakunda yuko aho hantu tubona yuko hoba hobangamigwa dushobora kuba bakura hakiri kare. Mbega aho tuhabakuye tuzobashirahe ivyankenerwa bikenewe.
Uwo muyobozi yemeza ko n'ibarabara rikuru riva i Bujumbura ryerekeza mu Rumonge risanzwe rica ku nkengero z'ikiyaga ca Tanganyika riteye impungenge kubera ayo mazi ategwa n'imvura y'isegenya. Abdure Niranyi bagira
cahugusa ngira ibarabara ryose mwazananye dufatiye ku ibarabara rigira gatatu yerine 3 mwabonye muvuye mu gitazi muteramuza mu Rumonge ijya turonse yose mwaciyemo mwabonye ko ari ibibazo bidasanzwe. Imvura yabaye nyinshi bituma imisozi n'amibarabara yose ahivujyayo idakomeye. Uno munsi kubera iyo mvura cya mu misozi uno munsi barabajyacu byabaye ikibazo kugira n'abantu bashore n'imiduga n'ibashobora kurengana.
Ico kibazo c'imvura nyinshi ituma amazi ya Tanganyika aduga hagasanga abanyagihugu aho baba ngaho muri komine n'intara ya Rumonge. Nico kuva mu mwaka w'2019 aho abanyagihugu batari bake bateshejwe izabo bajanwa mu masite ayo mazi adashika. Yamara kuri ubu naho bimuriwe naho bavuga ko bageramiwe n'imyuzurira nkuko babibwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Aha twovuga nk'abanyagihugu begeranirijwe muri site ya Mutambara zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge aho imijyango ishika ku 185 idafite ikikumusaya kubera amazi y'imvura imaze iminsi igwa. Ndayisenga Christophe arongoye site ya Mutambara yaganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika arisigura ubuzima bubi abarongoye babayemo.
Imvura itanguye gukoroka hasi, hari ibibazo byinshi imvura idute iguye, murabona hatubaye haruzura amazi menshi cyane ari uzura hano turi, bigatuma abenegihugu bagira umutima udatekanye kubera yuko aha hantu atakundi bari bubigeze.
Ndayisenga amenyesha kandi ko imijyango ishika kuri 80 muri abo basanzwe baba ku Mutambara imaze gusambirwa indaro mu kibano kuko baba bari bamerewe nabi cyane. Avuga ko baba bahuye n'ibyo biza canke baba ababanye bose babayeho mu buzima bubi.
Ariko izisaha by'ukuri abenegihugu bari hano hose sabashikiwe n'iki kibazo, sabatashikiriwe bose muri rusangi ntibafite umutima utekanye. Kubera yuko ntiwobona umugenzi ariko araturatura waruzi yuko aje gutekana nawe ngo biboneke kushobora gusinzira.
Basaba ko leta yorondera ahandi hatarashika amazi kugira ngo ubuzima bwabo buve mu kaga.
Ko yabikoze n'ubu tugasaba yuko uko vyogenda kose yiruke n'umuvyeyi wa bose, kandi nizera ko yama yadutunganirije n'ubu idufashe abenegihugu bari kuri uruhande rurimo amazi baraba ukuntu bobashira ku rundi ruhande ruboneka neza, abenegihugu boyicara bagatekana imitima igasubira hamwe.
Abarongoye intara ya Rumonge bamenyesha ko ariko haratunganywa uburyo bwo kwimurira mu kindi kibanza abo banyagihugu bageramiwe n'imyuzure nk'uko babisabye. Nanone Abdure Niranyi bagira umuyobozi mwishikira kwa Buramatari w'intara ya Rumonge.
Abo rero twayishikiyeyo duhereye kuri Nyakaburamatari intara ya Rumonge yaciye ishikira kwirabira n'abadufasha barajayo n'umugujejwe kugwanya ibyiza mu ntara abo nyine barishikiyeyo. Twese tubona yuko bene ibyo ngo tubafashe ni byiza yuko tubimurira mu kandi gace harimo amahoro n'umutekano. Iyo ngingo yo twarayifashe kandi n'ahantu turamaze gutomba kuherekana kandi uyemeye aremeye ibyo itanga uburyo ibubakire.
Niranyi bagira amenyesha kandi ku duce twinshi tugize intara ya Rumonge dushobora kugira ibibazo bivuye ku igurirana ry'amazi menshi kuko n'abenegihugu batashikiriwe bashobora gushikirwa ndetse n'amashuri n'ibindi bikononekara.
Ni kuvuga abantu bose bari kunkira Tanganyika abo bose ariko n'abantu bicaye ahantu bashobora kubanga umwe ari wowe icyo gice cyose ni igice kibangamiwe cyane saho gusa n'abenegihugu tuvuga yuko bari muri ya misozi ihanamye harimo ibarabara ry'iwacu bari muri ibyo bice abo bose ni kuvuga yuko barabangamiwe saho gusa nungamuza cya Rumonge muri zone Rumonge nabo nyine tutibagiye inyubako ayo mashure ibiro inyubako za leta ziri mu bice bibangamiwe ni kuvuga yuko mu ncamake intara ya Rumonge ni intara ubona yuko mu minsi iri imbere ifite izogira ikibazo biturutse kuri imvura nyinshi.
Indongozi z'iyi ntara zamenyesheje ko zituye ikigo Obuha mu byo kijeje harimo gutunganya amabarabara kugira ngo bige ibintu byokogwa kugira ngo iyo myuzure n'ayo mazi y'umurengera bitoregwe inyishu ubutagisubira inyuma. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Muri cyo gihe mu Burundi abakora imirimo y'ubudandaji bakayikorera mu bibanza ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bamenyesha ko bariko bakora bahomba kubera imyuzuro iri yabateye, basaba leta kugabanya amakori n'amatarisi ibatangisha ngo kuko akazi gasa nakahagaze. Dusubire dutega amatwi Thierive Ndayishimiye.
Abo bakorera muri ibyo bibanza byo kwidagaduriramwo ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika basaba leta kubagendera kugira ngo yibonere ko ibintu byifashe binashobotse inabagabaniriza amakori n'amatagisi.
Seko sawo nk'abakiyirumva n'amafaranga ntabakarabonera henshi rero haca abanigabanywa ry'abakozi bivaye nuko ahantu nabanye nate amafaranga bakabaringiza nkuko byari bikenewe agahombo ni kanini cyane.
Ingaruka ndi zishika nuko atangenzi zisubira kuhagendera kubera ibibanza bitaba bimeze neza tukwakiramo ingenzi zitugendera mu cubahiro cyabyo. Iyo rero bishitse ingenzi ntiziboneke nuko atamafaranga yinjira.
bene ibyo bibanza byo kwinezerezamwo basaba kandi leta guhimiriza ababa mu makaritie ari hafi y'ibyo bibanza gucumikobeko kugira ngo amazi y'Ikiyagatanganyika aronke isaganirizo
leta yoravye kuntu nayo nyine izirashika ahantu ku mabici kumbure ahantu basanzwe batanga ayo makoro nabo bakaraba yuko abo ariko barayatoza kumbura hari cyo bariko barahakura kubera ubu natwebwe nta mafaranga bari karinjira
n'izo saba leta yuko yo kigabanya makoro kubera twebwe ntituko turakora mu kigi
Ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatunga ya leta ribona ko ubutunzi bw'abakorera n'ababa hafi y'ico kiyaga buriko burahungabana rikabura leta gufata ingingo zihuta kugira ngo imyuzure iriho ntihitane abantu mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Jean Duwimana avuga iryo shirahamwe agasaba ko honshingwa umugwi wofata ico kibazo mu minwe
dusabye rero leta ngo bashireho uwo mugwi w'abantu batandukanye ataho begamiye bafatire ku bantu b'ingirakamaro bashobora gutanga ivyiyumviro ku buryo abantu bari hafi y'Ikiyagatanganyika mbere n'inzuzi zo mu gisagara kugira bashobore kuzorokora ibintu byabo hakiri kare bafate ingingo hakiri kare
Abahinga mu bidukikije bakamenyesha ko ibimenyetso byerekana ko biturutse ku mvura nyinshi uno mwaka amazi y'Ikiyagatanganyika azoduga cyane gusumba mu myaka iheze Bernard Sindayihebura asanzwe ari umwigisha wa kaminuza y'u Burundi ari muri abo bahinga
urumva uvuye kuri urusizi nini iya gushika ikabonga ibintu byinshi bizokoneka abatubabwire kuko mugabo aho rugeze ruteye ubwoba uko n'ukuri nico gituma rero abategetsi mwebwe abajournaliste n'abandi nyene tegeza gufasha tegeza urumva kuzoza barabwira abanyagihugu kugira ngo bitegure kuko hariho benshi bazohunga kwe uko n'ukuri
aba bakunkengera z'Ikiyagatanganyika co kimwe n'abahakorera babwiye abakunzi b'ijuru Amerika kwiduga ry'amazi y'Ikiyagatanganyika byatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere uno mwaka ni mu gihe iryo duga ry'amazi y'ico kiyaga bahora bayitega kuva mu kwezi kwa gatatu gushika mu kwezi kwa kane
urakoze atirive ndayishimiye rero mu kiganiro muri sanga twatumiye Mark Rugerinyange agira ubushakashatsi kujanye n'ibidukikije kandi amazi imyaka irenga 12 agira ubushakashatsi kujyagatanganika n'akamaro gishobora kugirira ibihugu bigisangiye akarere kose ka mbere n'isinzima ari Bujumbura mu Burundi ndabaramukije mutumire
ndabaramukije amahoro
Iki kibazo cy'amazi arenga imbibe z'Ikiyagatanganyika akageramira ibice n'ababa mu bice byegereye ico kiyaga mu zizi nkuru duheje kumviriza z'umumenyesha makuru wacu aravuga ko biterwa n'imvura nyinshi imaze igihe igwa hari ibindi wosigura byaba bituma ayo mazi aduga kurusha uko yaduga imbere yaho mu bihe by'imbere yaho imvura yamyeho n'ikiye cyo bagituma muri bihe bya vuba ayo mazi arenga inkombe kurusha
murakoze kuri ico kibazo benshi babivuze nka professeur Sindayihebura yavuze yuko amazi ari karaduga kandi biragaragara mugabe ico nagomba gutangura kumenyesha nuko iki kiyaga ca Tanganyika kirafise kahise kacu katwereka ingene aho urugero rwayo rwageze mu myaka itandukanye kuva ikiyaga cya Tanganyika kibayeho nk'uko abahinga bavuga haraheze imyaka yo birenga imiliyoni 12 hanyuma iduga rya mbere ry'icyo kiyaga ryatanguye mu mwaka w'1846 gushika 1878 aho rero niho amazi ya Tanganyika yaduze cyane ku rugero ndetse boba gwararenze imetero 10 uraze aho gwari ruri muri iyo myaka 32 ico gihe rero ikiyaga cya Tanganyika cararonka ayo mazi mugabo hariho byinshi bitari bwahinduke na cyane cyane mu ihindagurika ry'ibihe Icyo gihe rero ayo mazi yaduga bigaragara yuko yari imvura nyinshi uno munsi ikiyaga cya Tanganyika kironka imvura igwa ku kiyaga nyezina ibyo nabyo bikaba bitanga amazi arenga gatoyi hafi ibirometero kibe bingana 41 hanyuma nayandi azanwa nizo nzuzi zisuka mu kiyaga cya Tanganyika byaba abacanga birenga gatoyi kilometre kibe 24 hanyuma amazi yose agira ingena asohoka ikiyaga cya Tanganyika gisohora amazi mu buryo bubiri ni ukuvuga yuko ikiyaga cya Tanganyika aho kiri kubera ubushuhe ni ukuvuga umuhishi uraduga amazi akagabanuka ku bice byinshi cyane byababa ibirometero kibe 44 hanyuma rero n'uruzi rwa Rukuga ntirutwara menshi cyane uno munsi kuko bavuga ko yoba itwara metre kibe zingana na 271 ku isogonda urumva ugwije ku munota ukagwiza no ku isaha hanyuma ku munsi ukagwiza ku munsi dusanga ari amametre amakilometre kibe ashika 9-10
yego
izo rero uyi
yego muheraheze
izo rero bituma iyi mvura ibaye nyinshi amazi yinjira aruta ayasohoka uno munsi urugero rw'ikiyaga Tanganyika rugera ku metero mu bisanzwe twatuzi imetero 775 uvuye kwiba hari ariko hari aho biza birarenga gato kubera iki kubera imvura nyinshi amazi rero yinjira mu kiyaga ni menshi ugereranije n'asohoka iyo rero amazi abaye menshi ayasigaramo ni ngombwa aduge ashikire mu kiyaya ikiyaga cya Tanganyika cigeze kugeramo aka 1878 kuva kuri izo metero 775 hari hiyongeye ko hasi metero 8 urumva igice kinini washaka nk'icya Bujumbura n'ahandi mu biyaya byari mu kiyaga Tanganyika ariho hacha haboneka ndetse uruzi Rukuga amazi agatangura kugabanuka ayabonetse mu myaka 32 agaca agabanuka mu myaka 16
reka turaza
kusubiye kumanuka
yego turaza kubandanya ico kibazo cy'ayo mazi
ihindagurika ry'ibihe imvura igwa yisuka kuko murazi yuko mu minsi yahera imvura yagwa ndabyibuka muri mirongo mu mwaka w'1679 imvura iguye wabona uruzi guzuye amaja ku mugoroba byavuga ko bifata umwanya munini ariko uno munsi urazi imisozi ihereza ikiyaga Tanganyika amazi ugacuraba n'inzuzi ugacuraba n'ayandi mazi ndetse tutabona aca mu kuzimu n'ayaca tutita inzuzi agenda atanzuzi aciye muri menshi
reka turabibandanya tuze ku mirongo ya telefone dufise umusaza ngeze ndore uratumva
amakuru
uhamagaye urihe
ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi umurenge wa Bwisiki
ufise ikibazo bazo mutumire cyanke icyumvire ushikiriza ubishikirize
ndashimira umutumirwa nkashimira nk'itangazo kuba mwamuhaye umwanya tu kandi nka n'abashimira kuba mwabaye umwanya twagiye uhari mu kiganiro byo kubashimira rwose ariko nkaba mfite ikibazo nabaza nk'umutumirwa urabona yuko amazi mu biyaga ni amazi kubera bihindagurika ry'ibihe usanga iteje ikibazo kuko usanga amazi ari kwiyongera amasoko amwe akaba ari makeya none urabona yuko n'ubundi urabona yuko hari igihe biterwa nanone kibitera akenshi na kenshi byuko mbyumva nuko n'ubundi amazi aturuka imisozi akunda kumanukana n'ibyondo cyangwa se n'ibindi bintu by'imisozi byabirundamo mu kiyaga ugasanga bigize uruhare mu kwangiza ikiyaga ese arabona hakorwa iki kugira ngo noneho abantu birinde abantu baturiye icyo kiyaga cyangwa se imisozi yaho babona uko uburyo bakwirinda kugira ngo ibiyaga bireke kwangirika kuko usanga ari ikibazo aho birengewe bitewe n'amazi aturuka imisozi ugasanga ugasanga n'imyaka namwe se nyimirimo y'abantu nangirengemo muri cyo kiyaga arabona akoze kugira ngo izongaruko icyo kibazo bakirinde ibyo izongaruka zo kuba ikiyaga cyuzura bazirinde cyangwa se bazikomeye zitaraba arabona nk'umuntu uhegeye cyangwa se wapfaho cyangwa se nk'umuturage yakora iki kugira ngo akemure ibyo mubyo bikemuke.
Ndabashimiye. Mwishure Mark.
Ego ndamushimiye kuri icyo kibazo ati turabona yuko ibiyaga byuzura kandi amazi mu masoko ari makeyi bivuga ko acavuga ati hashobora kubajamwo ivyondo n'ibindi byinshi bitari bike. Ego ivyondo birajamwo ariko ntibijamwo ku rugero rw'uko byo kuzuza ibiyaga kuko bishikira ku nkombe n'ibiyaga nabyo kenshi se urabye nk'ikiyaga cya Tanganyika gifite ibirometero kwadrato birenga ibihumbi 32 n'amajyaricyenda hanyuma rero amazi nayo iyo ari karashika ashikira ku nkombe nibyo ugasanga ku nkombe kumbure haduze acaravuga ati none ukogwa iki kugira ngo dukingire ibyo biyaga bireke kononekara byononywe ni bintu bivuye kuri iyo misozi. Icyo nagomba kuvuga nuko imisozi myinshi aho tugeze no munsi iri gusa ibiti byinshi byaravuye ko ibyatsi byaravuye ko kubera uburimye hanyuma rero aho duteza gutera ibiti ntibyasubirijwe. Icyo kogwa niki nuko umuntu wese yofata ya mbere agatera ibiti ahafise ahashoboye gutera ibiti aho hose hatari ko hararimwa kugira ngo dukingire ibidukikije kandi noneho hari ibiti n'umuvuduko w'amazi uva ku misozi uragabanuka bivuga ko iyo hari byatsi hakaba ibiti amazi ashika mu kiyaga ntaba menshi nk'iyo hari gusa. Icokogwa rero ku umwene gihugu wese ahari hose ni ugukingira ibidukikije iyo ukingiye ibidukikije n'amazi abarimwo kuko amazi dufise na cyane cyane hano mu kiyaga cya Tanganyika n'amazi ingira ngo ya mbere ku isi mu bwinshi meza. Icyo nico ni ukwishura uwo muntu nkeze ndore kuri icyo kibazo yabajije. Murakoze.
Murakoze. Ngo cira ku mayange mwavuze inzuzi zisuka muri Tanganyika kubera iyo mvura ziza zifise amazi menshi mwobwira abariko baratwumviriza inzuzi zikomakomeye zisuka muri Tanganyika haba ku ruhande rw'u Burundi, Tanzania na Congo.
Inzuzi zikomakomeye hariho Maragarazi nigo rwa mbere nigo rufise amazi menshi kuko rufise igice kinini cha chimisozi yisuka muri ugo ruzi cha baba ibirometero kwadrato ibihumbi 130 hanyuma rero hakurikira ikiyaga cha uruzi rwa Rusizi ruri rukura amazi menshi yacu mu kiyaga cha Kivu. Iyo Kivu guhuye na Rusizi ruzana amazi menshi iyo Kivu rufise amazi make Rusizi rufise amazi make hanyuma rero ni inzuzi zindi zitatu zizwi n'uruzi rwitwa Ifume n'urundi runagangwa hanyuma rero hariho n'urundi rwitwa Rufubu nizo zitanu ariko hari n'inzuzi ntondo nyinshi cyane hakabaho rero n'amazi atarinda guca mu nzuzi agenda atahanda aciye mu kiyaga hagati y'uruzi n'urundi amazi arashika mu kiyaga. Murakoze.
Nare kuri ivyo bihugu bine bisangiye ikiyaga Tanganyika mwari ko muravuga nko kubera inkukura kubera ibiti byaciwe ntibisubirizwe ku mpande zose niyihe migambi ivyo bihugu biriko bifatira hamwe kugira ngo bishobore guhangana n'ico kibazo cyayo mazi atera aduga ko ndibaza ngira no mu bindi bice uretse no mu Burundi ico kibazo coba kiriho mu bindi bihugu bisangiye Tanganyika.
Murakoze. Ikiyaga cya Tanganyika bisangiwe n'ibihugu bine harimo u Burundi, demokrasi ya Kongo harimo Zambia akabamo na Tanzania Kongo na Tanzania kabarizo bikise ibice binini Burundi bufise ibice bitandatu Zambia bifise munani hanyuma Kongo ni 46% kwijana Tanzania ni 41%
Reka turasubira tuguhamagare umurongo umeze nabi reka dusubire tuguhamagare radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga ku mazi y'umurengera y'ikiyaga Tanganyika ari kageramira ibice bihegereye
Ikira hili ya liku mata. Niki kiku hili ya liku. Hapa ni ya buko njia na gonja mbi zira. Muna hapa nyamitu.
Ngoje, wendu wibu huko.
Gorata. Urumunya usaji kazi kukwane wajenda mi nyozo rangi nga sabo.
Ari kabira simu huu murugamani.
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradu tukwa raneza kandida kuize.
Mie kwetu ni bugo.
Nekata?
Ndiyo bugo.
Ngoviki? Nukumga kwa mwiliwese mwuri tukwa yabge. Yajini yive shakuhundi. Ya Kombo taksi yaji
Taksi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
Kombo taksi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Grola
It's the MP record Dr. Mash Production
Holy Seven Your smile Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe Yelewe Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Yelewe Yelewe Vipindi vya furaha manu moja na upendo Vipindi vya furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya huje benshi Muri sanga ya konse byinshi Agasaro kaburaga kabonekeye benshi
Aha kabonekeye benshi Ejo heza nayo yakoze byinshi Dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana Iwanyu munara Ejo heza nayo yakoze byinshi Tususuru kena musika ya kose jinshi Amerikana Iwanyu munara
Iwanyu munara
Sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe
Umutumire wacu Mark Rugeni Nyange yagarutse uratwumva neza ku murongo
Umva neza
biracacikagurika nariko ndabaza ikibazo ku bihugu bine bisangiye ikiyaga Tanganyika ariko mvuga ku ruhande rw'u Burundi ico kibazo c'amazi aguma yiyongera kubera imvura nyinshi hama n'imitumba ihanamye yegeye izo nzuzi zicamwo atabite byasubiriye hagaragara bigatuma amazi yisuka kazana n'ivyondo n'ibindi nariko mbaza Niko ibintu byifashe no mu bindi bihugu bisangiye ikiyaga Tanganyika canke ico kibazo c'amazi y'umurengera kikomeye mu Burundi gusa.
Niko ndavuga yuko ibisagara byose byegereye ikiyaga Tanganyika
nkuko twabibonye mu mwaka wa 2021 mu bikorwa twagiye gukora turaba icokorwa kugira ngo kiyaga cya Tanganyika kigumane urugero rw'amazi rukwiye. Batanze ibisagara byinshi byaragize ingorane si Burundi gusa, ni muri ibyo bihugu bine rabe nk'ikigoma ukaraba muri Congo ibuvira ikaremi ikarema aho twakoreye hari igice cy'igisagara ibice bine byimuwe byavuye aho hantu amazi yasubiye. No mu Burundi murabona ko amazi aguma yumvirize bihugu rero bitangiye ingorane. Muriko muravuga muti no ni cyokorwa murayumva
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umutumire uri ku murongo.
Hello,
uratwumva?
Ndabona ko ari uko mari kumuvuga mu cyokorwa muri cyo bitwara kuri ibyo turagira icegeranyo turavuga ibyokorwa kuri ibyo bihugu bimwe kugira ngo amazi ya Tanganyika ashobore gukorerwa imiti kuko igikorwa cy'u
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umurongo umeze nabi, mutumire akadusubire tugerageze duhamagare. Umurongo umeze nabi cyane. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. Just like the sun lights up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scene way. With your astonishing beauty, oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, hey, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord. Ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. You cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah. You are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty. Yeah. Oh, oh, oh. And I know, oh yes I know, mm-hmm. You are my African queen. And I know, see I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love. And I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen. And I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of. In a man, who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice.
sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real.
You are my African queen, the girl of my dreams,
the girl of my dreams.
You will have never been.
Oh, na na, yeah.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku kiyaga Tanganyika. Imvura nyinshi imaze imisi igwa, imaze ibihe igwa, bivuye ku kononekara kw'ibidukikije no guhungabana kw'ikirere byatumye amazi y'ikiyaga Tanganyika arenga imbibe zacu aratera ibice byegereye ico kiyaga. Turi kumwe n'umutumire wacu Mark Rugerinyange agira ubushakashatsi kubijanye n'ibidukikije, kandi amaze imyaka irenga 12 agira ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika n'akamaro gishobora kugirira ibihugu bigisangiye karere kose kambere n'isi ari Bujumbura mu Burundi. Wagarutse ku murongo, uratwumva?
Ndabumva.
Umurongo umeze nabi, sinzi gituma. Sinzi ko hoba hari ibihe bibi, hari imvura iri kiragwa mu Burundi canke sinzi.
Imvura iri kiragwa, mugabo je ndabumva neza.
Katugerageze turabe ko bikunda, ariko muri ishura cyakibazo c'ibihugu bine bisangiye Tanganyika ku ico kibazo c'imyuzure, amazi arenga urugero akageramira ibice vyegereye Tanganyika, ko ari kibazo kibonekeza mu Burundi gusa canke n'ibindi bihugu nka Republika ya Demokrasi ya Kongo, Tanzania na Zambia.
Ego sibibonekeza ariko ndababwira ahubwo batumwe kuja kuraba kuba ibirongo 2021 cyegeranye cyatwatanzwe. Rero ikibazo cyo kuba n'igihugu kimwe, kuko igihugu cyose cyongera ubuhara kugira ngo cyo kigatanganyika gitore inyishu ku mpande zose. Ubu ni bwo bwafashe iya mbere kugira ngo bwige higwe icyo kugwa. Ubu rero icyegeranyo cyatwatanzwe turarindiriye ko ayo maleta kugana kugira ngo batangwe barange n'ibikorwa.
Hanyuma ku bindi yindi migambi umuntu haretse amazi y'umurengera ikiyaga Tanganyika, ni ikiyaga gikomeye cyane gifise akamaro ku bihugu bigisangiye, mwo biducira ku mayanga.
Tanganyika uko kifashe muri rusange ni yose. Ikiyaga cya Tanganyika kiza ubwa mbere mu kwisi mu biyaga bifite amazi meza, kikaza ubwa kabiri mu biyaga bifite uburebure uja mu kuzimu, kikaza kandi ubwa kabiri mu biyaga birebire ufashe ubwene bireha, kikaza ubwa gatatu ugereranyije ubwaguke bwacyo, ni ukuvuga birometero kwadrato gifite. Hanyuma kikaza ubwa gatatu ku isi mu byerekeye urugero rw'amazi. Icyo nubabwira rero ni uko mu mazi meza ari ku isi hafi 18 cyangwa 100% cyangwa ibirenga gatoyi biri mu kiyaga cya Tanganyika. Kandi ikiyaga cya Tanganyika gifite ubutunzi bwinshi wanashaka mu byerekeye ibinyabuzima birimo, harimo nk'uko babivuga abahinga babinonosoye, kuba harimo ibinyabuzima birenga 600 atahandi biri ku isi. Muramwumva nka kimwe muri byo hariho indagara, hariho umukeke, ni amafi aryoshe cyane n'abajimbungira niyo babaza mu Burundi. Hanyuma rero uretse n'ibyo ikiyaga cya Tanganyika bavuga nuko ipeteroli munsi itarinze. Rero ubutunzi bwacu ni bwinshi kuko
ikiyaga cya Tanganyika hamwe byokorwa neza byokwega ingenzi ubutunzi bukiyongera kandi no kubikingira bakagikingira muri ibyo ubundi bwarafashe iya mbere mu gukora ibyigwa by'ukugene inkengera z'ikiyaga cya Tanganyika cokorwa mu buryo gihamagara ingenzi kandi kikazana n'ubutunzi bikongera bikurikije no gukingira ibidukikije ubutunzi rero bw'ikiyaga cya Tanganyika ni byinshi muri ibi biyaga cumi biri muri imanga twita riziba ikiyaga cya Tanganyika kiza ubwa mbere nicyo mbere ni uvuga ndi ni cya mbere mu biyaga ibyo cumi aricyo kiyaga cokwega bitari bike kuko urabya amazi gifite ukaraba n'imigezi mizima gifite ukaraba naho kiri n'imyaka kimaze ni byinshi byotuma iki kiyaga kigirira akamaro ibihugu bikikije uko ari bine.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Gilbert, uratwumva?
Ndabumva.
Gilbert, duhamagaye uri he?
Ndi Bujumbura.
Ufite ikibazo ubaza, icyumviro ushikirize, ubushikirize.
Jewe icyumviro mfite. Hello?
Mugishikirize.
Icyumviro mfite.
Gishikirize, turabumva.
Icyumbona. Nuko leta ariho umubyeyi wa twese ikibazo kifata mu ntoki kuko tuhereye kera tukumvira basokuze basubarira ko ikiyaga cya Tanganyika kare cyatanzwe bita mu Rugumera ino ruguru ni ukuvuga rero yuko abenegihugu bakivogereye mu cyama cyo kukirondera aho cyabura kera rero nka leta y'umubyeyi yakwese yoraba kugira ngo ikingire ibidukikije n'ibinyabuzima biri mu hagati y'ikiyaga ikaraba abantu bagiye bakivogera ikaraba ukuntu ibimura ikabaha ibindi by'indesipase bakubakamo hanyuma kibanza bakacyubahiriza kigasiga ko cyangwa kuva na kera mugabo niba ibyo ukunda ko kiduga ngo gishike aho cyaca kera mugabo kijya metero leta yatanze bakacyubahiriza.
Murakoze.
Ego, ego.
Iki cyumviro cya Gilbert mukivuga ko iki rugira inyange?
Murakoze neza ya Gilbert. Gracias.
ama ibice imwe imwe bitwa gutekwa n'umuzurira abantu bo bibura no bakarorera ngo umunsi ukase mugacumba ngateye ubwoba ko abantu baratewe n'amazi yego n'amazi yange ya Rusizi kubera ko Rusizi rwasanze ikiyaga cya Tanganyika cyuzuye hanyuma amazi ya Rusizi akaba atagira ingufu yo gusunika ikiyaga cya Tanganyika ni ukuvuga caguma ahageze ahageze rero amaze kuzura acatera ahari hasi niko bimeze abantu rero boraba aho bashira bagafasha kugira ngo abo bantu bamererwe nabi n'ibintu bindi bihari amatungo n'ibindi icyo nicyo novuga ku cyiciro ciwe nayo ko kubahiriza uno munsi nibaza ko ari kibazo kigoye cyofata ibyigwa birebire murakoze
murakoze ku murongo wa telefone dufite Paul aratwakwirira twumva Paul Paul uratwumva Alo Paul Paul ntatwumva ku murongo Paul ntishobaye ku murongo ku murongo nakomba ndababaze mwariko muravuga tugarutse ku butunzi buri mu kiyaga Tanganyika mwariko muravuga ko hari byinshi Paul uri ku murongo Paul Paul nditumufitse ku murongo nako ngaruka ku mutumire mwariko muravuga ubutunzi ko ari bwinshi mu kiyaga Tanganyika havuga ko ari nibitoro ibinyabuzima byinshi amafi nakamaro ikiyaga gishobora kugira mu gutuma aba ingenzi zishobora kuza kuraba ikiyaga n'ibyiza gifise hari imigambi yoba iriho yo guteza imbere nk'ayo matungo ari mu kiyaga Tanganyika kubijanye na leta y'u Burundi no kubijanye n'ibihugu byose hari imigambi bya biko bikorera hamwe guteza imbere ivyo bintu byo kurata ikiyaga Tanganyika
murakoze imigambi yo ndibaza yuko ku bihugu bine bihari kuko barashizeho ibiro bihuza ivyo bihugu bine bisoporiteti Tanganyika bikorera no mu Burundi bikaba bifite bitwara kandi barafite ibikorwa bakora byo kuri icyo kiyaga mvuze ku byerekeye Burundi Burundi bwararungiye abantu bamara amezi atari make ubwa nyuma twamaze amezi ane ku kiyaga cya Tanganyika turiko turakigendagenda hanyuma rero turagira icegeranyo cyo kugenye icyo kiyaga ikiyaga sokokwa hakurikijwe iby'ubutunzi iby'ibidukikije n'iby'ingenzi ni ivyigwa byakozwe n'ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi hanyuma rero harimo abahinga batari bake hafi ibihumbi bibiri cyangwa barenga gato icyo cyegeranyo rero cyaratanzwe ariko nababwiye ni kiragenda no mu nama ubushikiranganji byavuyemo nuko icyo gihe batubwira yuko cyegeranyo cyemewe rero ibyigwa bisaba ko uhatirwa icyo bita ibyigwa nyezina kugira ngo umugambi uge mu ngiro hari igihugu cy'u Burundi urumva yuko kiri kukigerageza ishoboka byose
ego hanyuma ku ico kibazo nk'abategetsi mu ntara ya Rumonge bavuze ko ari kibazo kizotera gikomera kurushiriza mu bihe biri imbere niki he mubona cokogwa kugira ngo nk'abo bantu bakorera mu bice byegereye Tanganyika canke bahaba mu bihe biri imbere bo byifatamwe gute wewe ugakurikiranye ico kiyaga abo bategetse bavuze ko ibintu bitazotera bisubira inyuma ahubwo bizotera bimera nabi kurushiriza Mutumire umurongo umeze nabi umurongo wa telefone wabaye nabi cyane birababaje ko twari ko turavuga ku kibazo gikomeye kibazo cy'amazi y'ikiyaga Tanganyika yarenze urugero agageramira ibice byose byegereye mu bice bitandukanye haba mu bumanuko nko mu ntara ya Rumonge haba Bujumbura mbere no mu Gatumba mutubabarire nshuti akurikiranye iki kiganiro imirongo ntiyadugendeye neza murongo w'umutumire reka n'abahamagaye benshi reka tuzosubira tugerageze tuvuge kuri iki kibazo mu gihe imirongo izoba imeze neza tubabarire rero
Mami wanje ndajewese ungirire neza girire neza ni kenshi cyane satana ngota ari kimbabazi zawe ziruta byose dore ndaje wese ndaje umbwire icyo ushaka pfukamye imbere yawe uraho Mwazi Ntindi chaha Ntindi mwazi Ntindi chaha Kenshi chane mergu gora Gazaza Mumba na kwizera mfite Joro rikabari rerire Umba na diringiro namba Ariko mu mateka Yawe mana Ntiwigeze utererana nawe Mu bigwi byawe Wahoranye nawe Oh sinzije anshikinyeje Oh nzakuma mu bikarita Oh mana 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 we Oh mana 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 we Mana dore ndaje wese Ndaje umbwire icyo ushaka Pfukamye imbere
Radio ya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kiyaga Tanganyika amazi yacu atewe n'imvura nyinshi igwa bivuye ku kononekara kw'ibidukikije no guhungabana kw'ikirere byatumye amazi ico kiyaga arenga imbibe zacu aratera ibice byegereye ico kiyaga arica ibintu byinshi arageramira abanyagihugu baba mu bice bihegereye kana bahakorera imirimo y'ubudandaji yamara ku batazi byinshi kuri ico kiyaga twabyacira ku mayange yaga Tanganyika kivugwa ko kimaze imyaka irenga miliyoni 12 n'imimburi kibayeho ni kimwe mu biyaga binini byo muri Afrika kigira kabiri inyuma ikiyaga Victoria kiyaga Tanganyika gifite ibirometero kwadrato 32,600 ibihugu bine nivyo bisangiye ico kiyaga navyo no Burundi Republika ya Demokrasia ya Kongo Tanzania na Zambia Tanzania na Republika ya Demokrasia ya Kongo nivyo bifise igice kinini cico kiyaga Tanzania ifise ibice 41% vyaco mu gihe Kongo ifise ibice 45%, Burundi bufise ibice 8%, Zambia nayo ifise ibice 6% dico kiyaga. Tanganyika nico kiyaga ca kabiri kwisi kitarimwo umunyu kimaze ikiringo kirekire kiza mu kibanza ca kabiri mu biyaga bifise amazi menshi kandi gifise uburebure bunini cyane umuntu aja hasi kwisi. Uretse ikiyaga Baikal kiri mu karere ka Siberia mu gihugu cy'u Burusiya no kuvuga imetero 1436 nico kiyaga kirekire kandi kurusha ibindi ku isi gifite amazi atari mu munyu Tanganyika ifite uburebure bw'ibirometero 650 inzuzi nini cyane zisuka muri Tanganyika ni Maragarazi Rusizi na Kalambo uruzi rufite ibisumo bihanamye cyane kurusha ibindi ku isi kuvuga imetero 215 uruzi rwonyine rukura amazi mu kiyaga Tanganyika ni rukuga wisuka muri Lualaba muri Republika ya Demokrasia ya Kongo. Ibivuko bikomeye ku kiyaga Tanganyika ni Bujumbura ngo mukuru w'ubutunzi w'u Burundi Karemi na Uvira muri Republika ya Demokrasi ya Kongo Burungu muri Zambia hamwe na Ujiji na Kigoma muri Tanzania. Kiyaga Tanganyika gifite akamaro gakomeye abanyagihugu baba ku nkengera yacu kubera amazi yacu n'ubwoko bw'amafi atandukanye ari muri cyo. Bivuga ko haboneka umwimbu w'uburovyi uri hagati toni 165,000 n'200,000 ku mwaka. Yamara hari ababona ko ibihugu bisanga ico kiyaga bitakora ibihagije kugira ico kiyaga kigirira akamaro abanyagihugu bavyo kurushiriza. Nivyo rero twako turavuga kuri ico kiyaga ariko twari twashimikiye ku mazi ya yinjira muri ico kiyaga ategwa n'imvura nyinshi bivuye kwihindagurika ry'ibihe akaba yararenze urugero nyegetera arengereza mu bice vyagera ico kiyaga aho abantu baba aho bakorera imirimo y'ubudandaji canke abantu baba ikibazo gikomeye kikaba giherutse kwibonekeza mu ntara ya Rumonge eka ni Bujumbura na Gatumba bivuye ku ruzi Rusizi amazi yago adashobora singuvu nyinshi zo gusunika yinjira muri Tanganyika kubera ugorogero rw'amazi ya Tanganyika rwarenze inkombe. Mutubabarire rero umutumire twa dufise nti twashoboye ku muronga twamuronse umurongo nti wari umeze neza na gato ariko tubibaze ko mu minsi imbere tuzogaruka kuri iki kibazo ko n'umushakashatsi yagize ubushakashatsi bwinshi kuri cyo kiyaga Tanganyika. Dusezeranire kuri aka karirimbo ka Bob Marley murantunga dusezeranire ku karirimbo ka Lucky Dube si Bob Marley. But we don't know what tomorrow brings in this crazy